Mandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri studio ya 18 muri kumwe na Joy Diane Nahazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Zimwe mu ngingo nkuru urunani rw'abashingwamanza baburanira abahuye n'abakorewe ibyaha bihanwa n'ubutungane mpuzamakungu kavibe mu mpunyapfunyo ruvuga ko rugiye kwitwarira leta ya Tanzania ku cemezo iherutse gufata co gutahukana impunzi z'abarundi baba bavyifuza canke abatavyifuza.
Yariho n'andi mategeko menshi abuza yuko igihugu kanaka kirungika impunzi mu gihugu umutekano wazo utawukingiwe. Aha novuga nk'itegeko mpuzamakungu rirwanya guhohoterwa.
Uyu ni Maître Syriac Niyibitegeka ajeje imigenderanire muri Kavibe ahatanga uturere tw'amategeko Tanzania izo bihonyanze mu gihe yohirahira ikarungika izo mpunzi z'abarundi zitifuza gutahuka mu gihugu cyabo. Hagataho leta y'u Burundi yose kwibibona.
Uno munsi rero namba turi ngaha ni kimenyetso kitabesha ko leta y'u Burundi irongowe na nyir'icyubahiro Petero Nkurunziza bakunda.
Uni Pascal Barandagiye ho n'umushikiranganje ajeje intwaro hagati mu Burundi asigura ko ugutahukana abarundi bari muri Tanzania ari urukundo leta ibafitiye. Turabigaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu mu gihugu cy'u Rwanda hatanguye ibikorwa byo kwiyamamaza ku bashaka kuja mu nama nkenguzamateka. Akombanze ndabwire muri make ku mukuru w'ishyirahamwe ry'abanyarwanda ba muri Mozambique yaraye aguye mu mutego mu ibarabara akagandagurwa nk'uko n'abantu batashobora kumenyekana nk'uko byashikirijwe na polisi ya Mozambique. Bivugwa ko abagabo batatu bitwaje inkoho bategereye Louis Baziga w'imyaka 47 baca baramurasa ariko atwara imodokari aho yaravuye mu iduka muri district ya hitwa Bowane ni ku mugwa mukuru Maputo. Ambasaderi w'u Rwanda muri Mozambique Claude Niko bisanzwe yatangaje ko igipolisi cyatanguye amatohoza ariko ko atanumwe yikeka kumwica arafatwa icatumye yicwa gushika n'ubu ntikiramenyekana. Gusa baziganya kwigendera yarokotse abagombye kumugandagura muri 2016 akekwa kuba yari hafi y'ubutegetsi bwa Kigali kandi bamwe mu baba muri Mozambique bakeka ko ico gihe yagira yicwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yatangaje ejo kwa mbere ko hari amahirwe ko ashobora kuzobonana na perezida wa Iran Hassan Rouhani mu ndwi ziri imbere kugira ngo bagerageze kuganira ku masezerano mashasha ya nuclear azosubirayo mu 2015 Trump yavuyemo mu mwaka uheze. Trump abishikirije yabitangaje bariko barangiza inama y'abakuru b'ibihugu bitunze kuruta ibindi ku isi G7 mu Gifaransa asigura ko yibaza ko Iran igiye gushaka kubonana na Amerika. Perezida w'u Faransa ku ruhande rwiwe Emmanuel Macron yamye agerageza kurondera uko Amerika na Iran boganira. Mu kiganiro ari kumwe na Trump n'abamenyeshamakuru, Macron yavuze ko yaganiriye na Rouhani kandi ko uwo mutegetsi wa Iran yiteze kuganira na Trump. Macron yemeje ko mu gihe abo bategetsi boganira bashobora kugira ico bashitseko. Mu kiganiro cihariye yahaye Ijwi rya Amerika Luc Coffey, umushakashatsi kuri politike mpuzamakungu mu kigo Heritage Foundation kiri i Washington, yashikirije ko kubona Trump yuguruye imiryango yo kuganira na perezida wa Iran vyerekana ko uwo mubonano ushobora kuzoba mu mezi ari imbere kandi bikagira n'ico bivamo. Intumwa za Leta Zunze za Amerika hamwe n'iz'Abataliban barahuriye i Doha ejo mu biganiro bishimikiye ko Washington igabanya abasirikare ifise muri Afghanistan. Umunsi wa kane w'ibyo biganiro by'inshuro y'icenda, intumwa zo ku mpande zose zaboneka n'inyandiko z'ivyaganiriwe ko nk'uko bishikirizwa n'umenyeshamakuru w'itororokezo ry'amakuru y'Abafaransa AFP. Intumwa z'Abataliban zavuze ko ziriko ziratoso utubazo tw'ubuhinga turi muri iyo ntego y'amasezerano agamije kurangiza intambara imaze imyaka 18. Umukuru w'intumwa za Amerika yatangaje ko ibintu bine bikuru vyitezwe muri ayo masezerano ari ukumvikana kwivanwa ry'abasirikare mvamakungu muri Afghanistan, guhagarika intambara, guhagarika ibikorwa vy'iterabwoba hamwe no kwemeranya ko kazoza k'ico gihugu gahagaze ku biganiro hagati y'abanyagihugu ba Afghanistan. Radio Ijwi ry'Amerika mukunda isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, metero 31 na 41 kugira mutwumve ku mugoroba muja kuri metero 19.22. Turi live ku isi yose kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresi ya Facebook yacu ni VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze kwiyamamaza ku bakandida senatere mu Rwanda vyatanguye ku mugwa mukuru Kigali vyatanguriye mu karere ka Gasabo. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi yadukurikiranye ino nkuru tukaba turi kumwe kuri telefone. Asumta, amahoro ngaho mu Gasabo.
Amahoro Diane.
Ibikogwa vyatanguye gute bigeze muri kano kanya turiko turavugana?
Yego, urakoze cyane. Ibikorwa byatangiye mu gihe cy'asaine za mu gitondo. Umujyi wa Kigali urimo abakandida bane b'abasenateri bahazakemerwa gutorwa umusenateri umwe. Ubu rero niho byatangirijwe umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora niho yatangirije iki gikorwa ku mugaragaro, nk'uko byatangiriye mu mujyi wa Kigali ku rwego rw'igihugu. Uyu musenateri rero uko ari bane yagendaga mu minota 15 akavuga ibijyanye n'ibijyanye bazamutora bakagerageza kumubaza ibibazo cyane cyane byinshi basangaga byibanda ku byerekeranye n'imiturire mu mujyi wa Kigali, imibereho mu mujyi wa Kigali. Bibaza batese hari icyo muza.
Asumta, turacari kumwe. Asumta, uri kura twumva aga telefone ka Asumta Kaboyi, turumva ariko turamwumva. Asumta, uratwumva? Asumta Kaboyi, turumva tumutakaje ku murongo wa telefone. Kamuhinga bw'ivyuma tubasabe bongere bamuturonderere hanyuma tugaruke kuri iyo nkuru. Ariko hagataho Temistocle Mutijima we ari mu burengerazuba bw'u Rwanda, naho nyene hariko harabera ivyo bikorwa vyo kwiyamamaza. Temistocle, amahoro ngaho mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Amahoro Diane.
Ego, uri neza na neza muyahe ntari ya Temistocle?
Ndi mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda, niho abakandida senateri bahatanira kuzahagararira intara y'uburengerazuba barimo kwiyamamariza ku biro by'akarere ka Rusizi.
Hanyuma ibikorwa byagenze gute muri ako karere?
Kugeza ubu ibikorwa byo kwiyamamaza byatangiye mu masaha yine za mu gitondo za hano mu Rwanda. Abakandida senateri barimo kwiyamamaza baragera kuri 15 kugeza ubu. Bose bamaze gushyikiriza imigabo n'imigambi yabo, barajya imbere y'inteko igomba kuzatora, kuko ntabwo abaturage bose ariko batora abasenateri, ahubwo hatora njyanama z'uturere ndetse n'imirenge. Aha rero mu karere ka Rusizi hatatora abajyanama barenga 80 nibo bazatora abasenateri. Abo rero bakoraniye mu karere, abakandida senateri barabanyura imbere babagezaho imigabo n'imigambi yabo, hanyuma n'ibyo bazakora mu gihe bazaba zabashije gutorwa bagatambuka. Abo rero bakababaza n'ibibazo bakabisubiza umwe ku wundi, hanyuma ibikorwa bigakomeza. Kugeza ubu rero bose uko bakabaye uko ari 15 bamaze kunyura imbere y'inteko izatora.
Yego, abo 15 nabo nyene abazo bizorangira hatuyemo bangahe?
Muri aba 15 barimo kwiyamamaza intara y'uburengerazuba igomba guhagararirwa n'abasenateri batatu gusa, hagomba gutorwamo batatu bonyine. Kugeza ubu rero intara y'uburengerazuba kimwe n'iy'uburasirazuba ndetse n'amajyepfo zifite abasenateri batatu batatu, ni ukuvuga ko muri aba 15 hazatorwamo batatu bonyine.
Hanyuma muri make ga Temistocle, abo 15 imigambi bafitiye ako karere bafitiye abanyagihugu bavuze ko ari nyamake?
urebye na ntabwo nta gishya bagaragaza mu bibaga bavuga ko bazakora ibintu bavuga n'ibijyanye n'imirongo migari isanzwe ya guverinoma guteza imbere uburezi guteza imbere ubukungu gushyiraho amategeko yorohereza ishoramari gushyiraho amategeko ateza uburezi imbere mbese ni ibintu biri muri ya mirongo migari isanzwe ya guverinoma nibyo bongera bakagarukaho nyuma bakavuga ko bazakorera ubuvugizi abaturage bakaza kureba ibibazo bafite aho batuye nyuma bakajya gushyiraho amategeko agamije kubikemura.
Abazotorwa bazomenyekana ryari ibyavuye muri aya matora ni ryari?
Amatora azaba ku matariki ya 16, 17 ndetse na 18 ni ukuvuga ariko aba bahagarariye intara n'umujyi wa Kigali bazatorwa ku itariki 16 bose hamwe uko ari 12 nyuma rero nibwo hazakurikiraho gutora abahagarariye amashuri makuru na za kaminuza za leta ndetse kimwe n'izigenga nyuma rero abaza abatoye bazagaragara bazamenyekana nyuma ku itariki ya 19
Mm. Urakoze cyane rwose Temistocle turaza kongera mu makuru yacu yo hanyuma ugira umunsi mwiza n'akazi keza. Asumta Kabuyi uragarutse ku murongo wa telefone agatelefone kari katugoye nuko rero abo bariko biyamamaza ku zoserukira abanyakigali bobo imigambi nyamukuru bashikirije ni yahe
nibyo nari ntangiye kuvuga mbere ko telefone dusenguha navuze ko benshi bagaragaje ko baza hari bavuze ko azaharanira cyane ko ubwiyongere bw'abaturage bwagabanuka aravuga ati ni umuntu wagiye gukora cyane cyane mu byerekeranye n'imibereho myiza y'abaturage aravuga ati iyo abaturage babaye benshi ubukungu bw'igihugu buradindira ugasanga nyine iterambere rirabuze babigarutseho abandi baravuze bati tuzagerageza kwegera abaturage tubabaza tubegera kugira ngo twumve ibibazo byabo ari naho abagize inteko itora wasangaga bashatira bavuga bati twiga dutuye mu mujyi wa Kigali ariko usanga ibibazo byo mu mujyi wa Kigali binyura batese muzatuvuganira muzadushyiraho amategeko yorohereza buri munyarwanda wese gutura mu mujyi wa Kigali yaba afite ubushobozi n'utabufite aha rero niho abasenateri batuje ko ubundi muri sena ntabwo sena itora amategeko gutora amategeko nibyo umutwe w'abadepite ahubwo abasenateri bakavuga batuzaya tubavuganira ku kibazo runaka tukigeze kuri guverinoma tukigeze mu nzego zagikemura.
Urakoze cyane rwose Asumta Kabuyi turaza kongera nawe mu makuru yacu yo hanyuma. Tumira mate gato hama duce twerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Nena ibice ku masonga nkitangura unanirwa abashingwa manza ababuranira bahuye n'abakorewe ibyaha bihanwa n'ubutungane mpuzamakungu Kavibe mu mfunyapfunyo ni Collectif des Avocats pour la Défense des Victimes de Crimes de Droit International commis au Burundi ruvuga ko rugiye kwitwarira leta ya Tanzania ku cemezo iherutse gufata cyo gutahukana impunzi z'abarundi zibishaka n'izitavyifuza. Inkuru irambuye na mugenzi wacu Nairobi muri Kenya Eloge Wirikaneza.
Runani Kavibe ruvuga ko utatangajwe na gato no mwumvikano wabaye ku munsi w'Imana uheze hagati ya leta z'u Burundi na Tanzania wo gutahukana impunzi haba ku bushake bwazo canke zitavyifuza biciye mu masezerano yasinywe n'abashiranganje b'intwaro hagati mu gihugu bivyo bihugu bibiri. Metsa yake nibitegekajejwe imigenderanire muri urwo runani rw'abashingwamanza b'Abarundi agaruka ku turorero twatumye we n'abagenzi be badatungurwa n'ivyatangajwe na Kangi Rugola umushiranganje w'intwaro hagati muri Tanzania.
Umutegetsi nyene yari amaze kuvuga amajambo nk'ayo itariki ya 24 z'ukwezi kw'indwi umwaka uheze mu ikambi y'impunzi ya Nduta yari yavuze ibisa n'izo nyene byo guca ivutu impunzi z'Abarundi avuga yuko batemeye gutaha ku nguvu bazofungwa cyangwa bakagirirwa nabi mu bundi buryo kandi hari n'abandi bategetsi b'igihugu cya Tanzania bari bamaze kuvuga nk'ibyo hano uvuga nk'umukuru w'igihugu wenyine Magufuli muravyibuka mu kwezi kw'indwi 2017 aheje kubonana n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yaciye avuga ati abantu bariko bavuga ko mu gihugu cy'u Burundi atamahora hari bakwiye kubihagarika aho twebwe muri Kavibe biradutangaza rwose iyo twumvise amajambo nk'aya kandi hari n'abyegeranyo by'amashyirahamwe hagati y'akazi na muntu iguma vyerekana yuko ubwicanyi mu Burundi n'ibindi byazagahomera bunwa bihari kandi nta kintu nakime kigaragaza ko biriko biragabanuka cyane cyane hakaba hariho n'ubwoba ko bidoshishikara biba nabi mu gihe twegereje amatora y'2020.
Kavibe yagiza Tanzania guhonyanga amateka agenga impunzi.
Igihugu cya Tanzania ibintu kiriko kiragira ku mpunzi z'abarundi biranyuranye cyane n'amaesirimaje juridique international. Ahantu uvuga nk'amategeko mpuzamakungu asanzwe akingira impunzi ku masha dominio sa 51, kandi hariho n'andi mategeko menshi abuza yuko igihugu kanaka kirunga ikimpunzi mu gihugu umutekano wazo tubukingiwe. Aha novuga nk'itegeko mpuzamakungu rigwanya guhohoterwa. Hariho n'andi mategeko mpuzamakungu notamizere que les disparitions forcées, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la convention de l'unité africaine registrant les aspects proprement des réfugiés en Afrique n'ibindi n'ibindi. Si nubigaruka ko cyane ibyo kuko ikintu yuko igihugu kidashobora na rimwe kwirukana impunzi mu gihugu zavuyemo kandi bigaragara yuko dishobora kugirwa nabi. Icyo ni ikintu mu mategeko mpuzamakungu gisanzwe kizwi, kandi nibaza yuko abategetsi ba Tanzania ivyo babikora babizi.
Ivyo Tanzania ikora yumvikanye n'Uburundi, umushikanganje Pascal barandagiye w'intwari yo hagati mu gihugu abiyindi nsiguro. Aha yari nduta ku munsi wa gatanu uheze nyuma y'imyaka ibiri yamaze atajayo.
Uno munsi rero namba turi ngaha ni kimenyetso kitabesha ko leta y'Uburundi irongowe na nyiricubahiro Petero Nkurunziza bakunda. Igitumi bakunda uko turi ngaha nka leta tubabwira gutaha siko ibihugu byose bibikora. Twabibonye mu kahise k'ibihugu aho ibihugu byavuga biti abahunze nibagumeyo abangaha barakwiye. Twe siko tubivuga, siswe tuvuga tuti umwana w'Uburundi ahari hose umuvuka Burundi cyanke akomoka ku Murundi natahe mu gihugu ciwe igihugu kiriteguye kubakira nugweze.
Imbere yuko kibakira muri kavibe ho biteguriye kuja muri za sentare.
Twebwe muri kavibe turiko turiyuvira ingene ko kwitwara igihugu ca Tanzania mu masentare mpuzamakungu cane cane mu karere, kandi duhamagarira yandi mashyirahamwe yose agwanira agati kazi na muntu haba mu Burundi canke mu karere ko yoja hamwe agakora ibishoboka byose kugira ngo izo mpunzi z'abarundi zitanwe ku nguvu, kandi izo mpunzi z'abarundi ntizibandanye zicwa, ntizibandanye zifatwa ku nguvu, ntizibandanye zihohoterwa.
Ayo mabi bwana barandagiye asanga atahandi mpunzi zo yahungira atari mu gihugu cazibarutse.
Amatogo yanyu muzirasangaho uzosanga byajemo ingorane leta n'iki habereye kugira musubize itongo ryiwe. Mwima amatwi abababesha bababwira ibintu byo kugendera mu kirere. E mama ngo ejo muzogenda muri Etazini, e mama ngo ejo muzogenda mu Budagi, mu bihugu vya Buraya, ubwo n'uruhendo. Ivyo bihugu vya kabisaho bishira abanyafrika bamwe biriko baragwa mu mazi babuze iyo baja, bagwa mu biyaga bagwayo kubera iki.
Kugeza mu mpera z'ukwezi kw'indwi uwo mwaka, ibisata bijejwe gufasha impunzi vyavuga ko abarundi bacatse ubuhungiro mu karere ari 342,000 687,067. Mu myaka iheze baharurwa mu gice c'umuriyoni. Leta ya Burundi yakatari gake yagirije ivyo bisata ko bigagamisha ibitigiri, kandi bimwe muri vyo bibuze impunzi gutahuka. Ibi vyagirije na rugoro yabigarutseko mu kiganiro yahamenyesha makuru ku munsi w'Imana, anagiza amashyirahamwe kubwiwe yiyita yahanira agati kazi na muntu atakindajejwe atari gutera ubwoba impunzi ngo ntizitahuke. Yagiriye kasezeranira ko zizotahukanwa mu Burundi vyanka vyakunda. Eloje Urikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Hello Joiri Kaneza, ico kiganiro namenyesha makuru tubwiye rero na mugenzi wacu James Jovin yari yaci tabiriye. Reka twibutse ivyahavugiwe
muri nama n'abanyamakuru. Bwana Tangir Gora yavuze yuko yemeranye na mugenzi we w'Burundi Pascal Barandagiye yuko guhera mu kwezi kw'icumi uyu mwaka w'2019 hazobanza igikorwa cyo gutahukana impunzi zikeneye gutaha n'izidakeneye gutaha zose hamwe.
Jambo la kwanza la msingi ambalo tulikubaliana ni kwamba sasa tuanze kuwarejesha wakimbizi kutoka Burundi.
Ikintu cya mbere gikuru twumvikanye n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu cy'u Burundi no kubanza gutahukana impunzi mu gihugu cy'amavuko. Ni kubera iki? Ni kubera havugwa amahoro
warudi kwao. Lakini pia tulikubaliana idadi ya watu wakimbizi watakaokuwa wanarejeshwa Burundi 2000 kila wiki, kwa maana wanaweza.
Ikindi twumvikanye yuko tuzoza turatahukana impunzi 2000 Burundi. Ibyo bitigiri ni kubera twabanjije kuraba ubushobozi bwo kubatwara n'ubushobozi bwo kubakira mu gihugu cyabo.
uwezo wa kuwapeleka na uwezo wa kuwapokea kule nchini Burundi.
Icyaro tereje n'akantu gatogusa ngo abiyandikishije ku bushake bwabo. Iyo ngingo ntayo tuzosubira gukorerako. Igihe bahunga ntibahunze ku bushake bwabo no gusubirayo bizobukonyene. Icyo ni cyambe cya kabiri ikibazo cyatumye bahunga yari ntambara. Ariko leta yabo itubarira yuko havugwa amahoro. Kubwiye mpamvu tuzotahukana abarundi bose. Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania zitakamba zivuga yuko zitokwemera gutahukanwa ku nguvu kubera icyo bahunze babona yuko kitarakemuka kandi byatumye bahunga biratandukanye.
Igihugu cya Tanzania tudahishana twako cyahaze camaze kuruha impunzi z'abarundi kuko buriho bukeye oho ni mutare ko mu bindi bigo atababwira za Malawi turaze ari inkambi za Mozambique u Rwanda za Sudani za Kenya za Uganda na nawe turiga twumva bagenda kwashikimira abana batari mu giki gihugu gusa nimba sinzi none uko none kivuga ko iki gihugu mu gihe tibarako yatunaniwe nidushikirize UN imenye ahidutwa ko UN afise uko niyo dufasha nibayirekurire UN ivuga ati bana impunzi twazinaniwe twazirushe nituzikene kuri buno butaka bwacu.
Igihe umuntu yovuga ngo yabyakiye neza ni hamwe mu gihe cyo guhunga bo bagiye inama akavuga ati mwampunzi mwe mwabanyagihugu b'u Burundi manza muhunge n'igihugu cyamara gutekana kuko tufise ingorane muri politike nizamara gutukana rasosha kuza kwatora kuko intambara yavuye kuri bo nabo n'ubu yasubiye kuboneka kuri bo nabo none byoboneka gute ko bashaka kudutora kandi nigeje guhunga batigeze batumenyesha ati ni muhunge uri ni uhageze ko tujyaho ko twashaka gutaha kandi utahira muri wa muriro nyine.
Eh biraboneka nyene ko ahasigaye ko buzoca tuvyoke dusanga abajeketi n'inkoni nyinshi turizwa kugite kuko nico gisigaye UN nibije mu turayisavye cyane igerageze idufashe irabe amarira y'impunzi irabe umubabaro w'impunzi.
Kangirugora yavuze yuko minsi yose amashyira hamwe afashe impunzi na bamwe mu bitwa baharanira gateka kazi na muntu nibo bazibira impunzi gutahuka mu gihugu cyabo. Ubwizo mpamvu yagabishije amashyira hamwe umuntu umwe umwe n'abaharanira gateka kazi na muntu kudasubira icyo gikorwa.
Tarehe moja muzishangaye mastukia tu maroli yamejaa kwenye kambi zote za wakimbizi.
Nimuzotangare kubona imiduga itwara impunzi yuzuye mu nkambi zose guhera itariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi.
Wanaibuka jumuiya za kimataifa, mashirika haya na wenzetu, mtu mmoja mmoja, raia, wafanyakazi wanaibuka, wanaanza kutoa kauli za kupotosha.
Harabiyita ngo nabaharanira agateka k'umuntu n'amashyira hamwe nibo bama babuza abantu gutaha bavuga yuko tubatwara ku nguvu. Ariko ibihugu bibiri Tanzania n'u Burundi byose bishakira amahoro impunzi ntako byo batwara mu muriro.
Inakuwaje sisi tunapowarudisha kule mnasema kwamba tunawarudisha kwa nguvu alafu mnasema tunawapeleka kuhatarisha maisha yao wakati hayo mambo hayapo tena? Kama kuna mtu anadhani haya mnayosema haya natishia nyao ajaribu
ubona yuko ibivyo mvuga ndimo ndabakanga azokuibonera mu kwezi kwa cumi.
Tumeshajipanga na kukubaliana nchi mbili, lazima wote tuwarudishe.
Mu nama yabereye mu nkambi za Nduta na Mutenderi yo guhimiriza impunzi gutahuka wa gatano w'indwi iheze, Bwana Rugora yari yaremesheje agatima impunzi yuko atawuzotahukanwa ku nguvu. Ariko mu nama n'abanyamakuru bibaye ukundi. Ishyirahamwe mpuzamakungu gita ku mpunzi ku isi yose UNHCR ntacyo rirabivuga ko mu ntara ya Kigoma mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika.
Twaragerageje rero kurondera RCR kugira ngo twumve ico bivuga ko murumvise ko na James yavuze Jovini navuze ko tutarashobora kubaronka, ariko hakagira ico RCR ishami rya ONU gita impunzi ritangariza ijwi rya Amerika tuzoca tubibamenyesha.
Banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe imirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 7,325, 9,685, 9,815, n'11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,470, 9,470, igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Mundwiheza bavuzi b'ingoma z'i Burundi bahungiye mu Rwanda bagiye mahigano y'umuco muri Kenya. Ivyo vyatumye leta y'i Burundi yiyamiriza ico gikorwa ivuga ko Rwanda rwatwaye akaranga ku Burundi. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru yagendeye bamwe mu bavuzi b'ingoma i Kigali mu Rwanda aja kuraba ingene basanzwe bakoresha uwo murisho w'ingoma kugira ngo bibesheho mu buzima bwabo.
Sanze turiko turavuza ingoma z'ikirundi kubera turusanzwe turabarundi bari muri iki gihugu nk'abatsindaro.
Uwo ni umurisho w'ingoma z'i Burundi uri kuvugirizwa Kigali mu Rwanda. Abariko barawuvuza bambaye ibendera ry'igihugu cabo bati naho turahimbawe.
Twumva dusubiye kuyigereza igihugu cyacu, twumva turi Abarundi, twumva koko dukumbuye iwacu, ariko kandi tukumva ni iwacu haranatwegereye kuko iyo ngoma giserukira akaranga ku Burundi tukumva turakiyegereje.
Nubwo ruko rw'abarundi barenga gato mirongo ibiri bari mu mugwi bise intwari bivugira ko ari abambasaderi b'igihugu kitabatumye.
Umambasaderi w'igihugu cyanje n'uwo kinshira inyuma ntuzokinkuramo. Anderekana amamuko yanje nkongera nkagumya akaranga k'igihugu cyacu. Wumva yuko igihugu cyawe giserukiye wambaye idarapo ry'igihugu,
ikaba ari idarapo naryo twubaha twaba turi mu Burundi cyangwa turi mu mahanga.
Omer Nzoyisaba ajeje kumenyesha amakuru muri uwo mugwi avuga ko iruhande yo kurondera uburyo bwo kubaho uwo mugwi ufise intumbero yo kwigisha akaranga abana bakiri bato bazi igihugu cabo canke abatakizi.
Uwo mugwi ufise intumbero yo kwigisha abana bakiri bato imico n'akaranga vy'u Burundi tubicishije mu gutamba ingoma canke n'ibindi vyose bigaragaza akaranga ku Burundi. Bahera ku myaka itanu gushika ku myaka mirongo itanu bavukiye mu Burundi bakaza ngaha, n'abandi bavukiye ngaha batarahonyeza ikirenge mu Burundi bamenye imico n'akaranga biranga igihugu abavyeyi babo bavuyemo. Ariko uwo mugwi urafasha abari muri wo gushobora kuronka udufaranga duke duke tubafasha mu kwikenura, mbese no gushobora kuronka ukuntu biyinguruza hirya no hino iyo bagiye gukora ibikorwa bitandukanye.
Uwo mutimbo nawe ariko aravuza ingoma ayikoreye ku mutwe yemeza ko umurisho w'ingoma ari wo umubeshejeho atuvuga nabi ingoma no mugwanya.
Umwe mu bavuga ati ikintu sinzogituka ingoma nta muntu ashobora kuzituka ingoma kuko ziratubeshejeho. Turabayo, turariha inzu, turariha ibyambagwa, turariha ifungurwa. Mu bisanzwe nta ngorane akaranga ku Burundi izo ngoma mubona ziratubeshejeho cyane.
Nakaze mu bisanzwe
ubu jewe niko kazi kanje, niko kazi nkora, niko ikintu kinzindura. Turaronka kandi n'abantu b'ino ino mu Rwanda barazi barakunda ingoma z'u Burundi cyane.
Ingoma bavuza sizo bahunganye, zime nizo basanze mu buhungiro, izindi nazo nizo bikorera bonyene kuzikana nkuko babivuga mu rurimi rw'ingoma.
Kuvuga imirisho, ibitako, nta kintu tumi Bujumbura ishatu turazirondera ino ingoma tukazikana kuko twavuye Burundi tubizi ibikoresho ibi, ibi bimeze neza.
Muri kino gihe cici bavuga ko bagiye kubukura mu cibo kuko imanza zizoba nyinshi zaba izabagira ubugene canke gusaba no gukwa. Mu rubanza rumwe bashobora gutahana amafaranga y'u Rwanda arenga ibihumbi amajana abiri, gutyo bakabona kwibeshaho no gukora neza akazi kabo. Bahamagarira n'abandi bahunze bazi imyuga itandukanye canke bari mu migwi ndangakaranga kubibandanya kugira ngo bareke kwama bateze amaboko kanatsinda bati akimuhana kazi imvura ihise. Pierre Clavier Niyonkuru i Kigali ku bw'ijwi rya Amerika.
Nuko rero Pierre Clavier Niyonkuru tugushimire, twonge dushimire na bagenzi bawe bose bagize ico baterera kugira ngo iwanyu mu ntara y'uno munsi ishobore kuboneka. Yakoze Macbili ya biro yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Voyatech yashikanye aho iwanyu. Nanje Diane Nahazwe turi kumwe kuri mikro, tuze kongera mu masaha ari imbere mu kurindira. Ndayifurije kuranirwa mu banyu no mu vyanyu mu vyo muriko murakoramwo vyose. Imana ibije imbere.